mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.8 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Leta y'u Rwanda yemeje ko urumogi ruzajya ruhingwa rukoherezwa mu mahanga, bityo rukinjiriza umutungo igihugu, nyamara abazaruhinga cyangwa abazarukoresha bitemewe n'amategeko bazajya babihanirwa.
Ibintu ni bibiri: kugihinga mu rwego guverinoma yavuze bikurikije ibyoherezwa mu mahanga, icya kabiri kuba kunywa urumogi ari icyaha.
Uyu ni perezida w'urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda, Faustin Ntezeryayo. Mu Burundi, ihuriro Seforo ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi riravuga iki ku kutumvikana kw'abarigize kumaze iminsi kuvugwa? Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya, tugumane. Aloyizi Bigirimana niwe waduteguriye amakuru yo hirya no hino ku isi, umwanya ni uwawe.
Urakoze Geoffrey. Turahera mu yavugwa ku karere. Unganira Paul Rusesabagina mu mategeko mu Birigi, Maitre Vicente Lorquin avuga ko yamaze iminsi itandatu mu Rwanda ariko ntashobore kubonana n'uwo yunganira. Avugana n'Ijwi rya Amerika, Maitre Lorquin yavuze ko atazi icyo Leta y'u Rwanda ihisha. Yavuganye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana i Londres mu Bwongereza.
Ukuri byangora kubasobanurira uko byagenze kubera ko duhera ku migenzereze yo mu Birigi, kuko dufite ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha uregwa ufite ubwenegihugu bw'u Birigi, abo bose bashoboraga kujya kumureba uretse umwunganira wo mu Birigi. Murabyumva namwe ko atari ukubigenda mu bucamanza. Twahamaze iminsi itandatu uko biri kose twashoboye gukora uko dushoboye. Twasomye amadosiye yo mu Birigi n'ayo mu Rwanda, nashoboye kubonana na bagenzi banjye bashoboye kugera kuri Paul Rusesabagina wemeje mu nyandiko y'umwimerere ko ashaka kunganirwa nanjye na Maitre Gatera. Gusa ntabwo nashoboye kumubona ku buryo nibaza icyo batinya umunyamategeko ahuye n'uyunganira. Hari umugenzacyaha uzava mu Bubiligi akajya mu Rwanda ajyanywe no kubaza uko yabajwe n'Ababiligi, ariko no kubaza uburyo yafashwemo. Birumvikana ko niba hashaka ukuri unganira agomba kuba hari. Ngayo sinzi uko byagenze, ntabwo nigeze mbona uburenganzira bwo kumusura. Mpawe n'ukuriye abunganira abandi mu mategeko mu Rwanda, nta nubwo nigeze mubona.
Yari Maitre Vincent Lorquin yunganira Paul Rusesabagina. Icyatumye batabonana n'utamuhaye uruhushya turabigaruka ko ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Abapolisi muri Uganda jo kwa gatatu barakoze umusako mu biro by'umugambwe National Unity Platform utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'umunyepolitike Bobi Wine. Wine avuga ko abapolisi bamutwaye impapuro z'umugambwe na za kamera kuco yise iterabwoba imbere y'amatora yo mu mwaka uza. Igipolisi cya Uganda kivuga ko cyari ko kirarondera abakoresha impuzu z'igisirikare mu buryo butemewe n'amategeko. Igipolisi ntacyo kiravuga ku byo cyagirizwa ko cyatwaye impapuro z'umugambwe zerekeye amatora muri ibyo bikorwa byacu. Abanyamerika babiri bari baragizwe imbohe muri Yemen bararekuwe ejo ku gatatu mu gihe abashigikiye abarobeli b'abahuti barenga 200 nabo bahawe uburenganzira bwo gusubira mu miryango yabo. Presidansi ya Amerika, White House, yatangaje irekugwa ry'abo banyamerika babiri Sandra Lori na Michael Jidada, ivuga ko abo babiri bari baragizwe imbohe n'abarobeli b'abahuti bagenzura igice kinini cya Yemen hamwe n'umurwa mukuru Sana. Abo baroberi barungitse kandi ibisigarira by'umunyamerika agira gatatu Bilal Fatin nkuko presidansi ya Amerika yabivuze ariko ntiyasobanuye uburyo yafuyemo. Abategetsi mu mareta muri leta z'umwe za Amerika barahangayikishijwe n'ingene bazocungera umutekano mu matora yimirije y'umukuru w'igihugu. Bavuga ko bariko barafata izindi ngingo zikomeye mu gihe biteze ko ku itariki zitatu z'ukwa cumi na kumwe itariki y'amatora hamwe n'iminsi izokurikira hashobora kuzoba ibibazo by'umutekano. Irigabisha riva ku bategetsi ku rwego rwa leta nkuru ya Amerika no ku bategetsi b'amareta hagati mu gihugu. Bamwe muri bo bavuga ko kujuragiza abanyamerika n'amakuru atangwa n'abanyamahanga bishobora kuzovyara ibibazo bitari bike ndetse bishike no kubikomeye. Igisata kijeje umutekano mu gihugu muri leta ya New Jersey cyavuze mu kwezi kw'icyenda ko guteba kuzotangaza no guharura amajwi mu bizova mu matora bishobora kuzovyara imyerekano yo gutera ibiro bijejwe amatora.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugeza ayo makuru. Twongere kubaha ikaze mu makuru hano ku ijwi rya Amerika. Tugiye guhera mu Rwanda. Urukiko rukuru ejo rwakomeje urubanza rw'umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be baregwa gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi no kugirira nabi umukuru w'igihugu. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yari mu rukiko adutegurira inkuru.
Umunyamakuru Bwana Focus Ndayizera n'umunyamategeko umwunganira Maître Paul Ntare nibo basa nabihariye umwanya w'iburanisha ry'umunsi banenga ibirego by'ubushinjacyaha. Ahereye ku cyaha cyo gucura umugambi wo kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa Perezida wa Repubulika, umunyamakuru Ndayizera yabwiye umucamanza ko bitari bushoboke ko acura uwo mugambi kandi abaregwa n'aba batari baziranye. Ndayizera yibukije ko mu kirego cy'ubushinjacyaha bavuga ko umugambi wo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda wacuzwe n'ihuriro nyarwanda RNC rivugaho ko ryashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa rirangije riwunyuza mu muyoboke waryo Cassien Ntamuhanga. Yatsenje ko atigeze avugana n'umunyamakuru Bwana Cassien Ntamuhanga haba kuri telefone ndetse no mu buryo bwa ribwo bwose. Uyu Ntamuhanga ni ufatwa nk'umukuru w'itsinda kandi ubutegetsi bwemeje ko yatorotse inzego z'ubutabera. Ndayizera yabwiye urukiko ko dosiye yabajijwe agifatwa n'inzego z'umutekano atariyo yaregeshejwe mu rukiko. Aravuga ko agifatwa mu mwaka w'2018 yatangiye abazwa ku mikorere ye mu itangazamakuru, ariko ageze mu rukiko yisanga aregwa ibyo gushaka guhirika ubutegetsi. Aravuga ko iyo dosiye ariyo yagombye kuba ari ishingiro ry'urubanza. Umucamanza ukuri y'inteko iburanisha yabwiye uregwa ko ibyo ntacyo byamarira urukiko kuko iyo dosiye avuga ntaho igaragara na cyane ko ngo atariyo yaregeye urukiko. Yavuze ko iyo hakorwa amaperereza harebwa ibigize icyaha bikaba aribyo biregerwa urukiko. Focus Ndayizera yakomeje gutsimbarara akavuga ko ubugenzacyaha bwagejeje dosiye imurega ku bushinjacyaha nyuma yo gufata icyemezo kimufunga by'agateganyo. Bwana Ndayizera yongeye gushimangira ko iyo dosiye yaburana n'ubushinjacyaha yagiye ahabwa inyandiko zayo akazishyiraho imikono ku gahato atazi ibizikubiyemo, mu gihe dosiye yavuga ko yabazwagaho by'itangazamakuru yari yayisomye anayishyiraho imikono yemera azi ibiyikubiyemo. Amajwi yatanzwe mu rukiko n'ubushinjacyaha yumvikanamo Cassien Ntamuhanga n'uwitwa Tembo bagaruka ku gucura umugambi wo guhanahana ibiturikano kw'ifatwa rya Ndayizera na bagenzi be. Ayo majwi uregwa yavuze ko uko yumvikana atari umwimerere mu magambo ye. Yabwiye umucamanza ko ayo majwi yakozwe mu buryo bwa teatre cyangwa ikinamico kuko ngo hari aho Ntamuhanga yumvikana nk'uri kuri telefone mu gihe uwitwa Tembo we yumvikanaga nk'uri muri studio. Maître Ntare yabwiye urukiko ko ibimenyetso by'ubushinjacyaha bushingiraho buregwa yunganira bivuguruzanya kandi ko bufata Ndayizera bukamukira ku rwego atariho. Nabo yemeza ko ibyaha Focus Ndayizera yabyemejwe ku gahato. Yavuze ko Tembo ushinjwa ko ari we washyikirije Ndayizera ibiturika ari baringa muri iki kirego. Asaba ko niba koko ubu yarabayeho ubushinjacyaha bwagombye kugaragaza niba bwaramuhishiriye cyangwa se bukaba bwaramurekuye by'agateganyo. Abiregura bakomeza kwibaza ku buryo Tembo yashyikirije ibiturika Ndayizera yamara kubimugezaho nyuma y'iminota 30 Ndayizera agatabwa muri yombi Tembo ntagaragare, kandi bivuga ko byari yabiraranye biturutse mu Burundi. Uyu munyamategeko yatinze kuri raporo yakozwe n'inzobere za gisirikare kubiturika iri tsinda riregeshwa. Yavuze ko bafite impungenge ko ibyiswe ibisasu n'ubushinjacyaha abaregwa bashobora kuzabihanirwa barengana. Yibukije ko raporo y'abahanga yavuze ko kugira ngo ibyagaragajwe biturike bisaba kubanza guhuza insinga mu gihe ubushinjacyaha bwo buvuga ko byari bukorwe hifashishijwe telefone ngendanwa batagombye guhuza insinga. Ibyaha byo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba n'ibyaha by'ubwinjiracyaha mu gukoresha ibintu biturika binyuranije n'amategeko Focus Ndayizera n'ubwunganizi babihakanye. Undi wagize icyo avuga ku birego by'ubushinjacyaha ni Bwaneli Yakim Karanga, ubushinjacyaha buvuga ko ariwe muhanga wagombaga gukora sistemu yo guturitsa ibisasu hirya no hino mu gihugu. Uyu wafashe umwanya muto nawe yahakanye ibyo aregwa byose maze abyita ibinyoma byambaye ubusa. Yabwiye urukiko ko agitabwa muri yombi yategetswe n'inzego z'umutekano gushinja umunyamakuru Focus Ndayizera ko ngo yafatanywe ibiturika. Karanga aravuga ko ibyafatiriwe bishinjwa Ndayizera nk'uko bivugwa bitakorana n'amashanyarazi. Uyu nawe wemera ko ari umuhanga mu by'ikoranabuhanga wanabiherewe ibihembo ku rwego rw'igihugu mu mwanya muto yakoresheje. Yabwiye urukiko ko agitabwa muri yombi n'inzego z'umutekano zagiye mu kigo cye yakoreragamo iby'ikoranabuhanga bakura ibikoresho maze ngo baheraho babimuregesha ko ariyo byagombaga kwifashishwa mu guturitsa ibisasu. Yasabye urukiko ko ibiturika bivugwa ko inzego zabifatanye Ndayizera byagaragazwa maze n'ibikoresho bya Karanga bikagaragazwa bigasuzumwa n'abahanga mu biturika. Yasobanuriye urukiko ko yamenye Focus Ndayizera nk'umunyamakuru wamusuraga mu kigo baganira ku by'ikoranabuhanga byatumaga namenyekana kanamwamamariza ibikorwa bye. Abaregwa babiri ari bo umunyamakuru Focus Ndayizera n'umuhanga mu by'ikoranabuhanga Eliya Kim Karangwa ntacyo baravuga ku byifuzo by'ubushinjacyaha buheruka gusabira itsinda ryose igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose. Byitezwe kuko ari 13 nibarangiza kwiregura ubushinjacyaha buzasubirana ijambo rya nyuma maze abaregwa nabo bakazagira icyo bavuga ku bihano basabiwe. Abaregwa muri urubanza batangiye gutabwa muri yombi kuva mu mwaka w'2018. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kane tariki ya 15 z'uku kwezi kwa 10. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric Bagira ubusa. Turaguma mu Rwanda aho leta yashyizeho itegeko ryemera ko urumogi ruzajya ruhingwa ariko ruzajya rwoherezwa mu mahanga rwinjiza amadovize mu isanduku ya leta. Uza ruhinga cyangwa akarukoresha bitemewe n'amategeko azabihanirwa. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Inama y'abaminisitiri yateranye ku wa mbere w'iki cyumweru yemeje amabwiriza yerekeye ihingwa, itunganywa n'iyoherezwa mu mahanga ry'urumogi n'ibindi bimera byifashishwa mu buvuzi. Iki cyemezo cyakuruye impaka nyinshi hirya no hino mu gihugu mu itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Hari abemeza ko kwemera guhinga urumogi mu Rwanda bizatanga icyuho ku bajyaga barugura rubahenze bakabasha kurubonera hafi.
Ukurikije amakuru duhabwa n'abantu duhura nabo hano hanze bavuga ko rwazamutse cyane ku buryo buhanitse mu biciro cyane cyane za Biryogo na Nyamirambo. Hari abantu rwose barucuruzaga ari nk'umwuga muri za 1992 utubure tubiri ngo niko twita twaguraga icya 50 nyuma biza kujya kuri 50 ari kamwe biza kuzamuka muri za 2000 bijya ku 100 biza gusimbuka muri za 2005 na 2006 na 2007 kakagura 300 300 za kujya 500. Ubu ngubu iyo babajije abo tuganira nabo tutese ya mari yanyu iracyaba bati kamwe kagira kuri 3-5 ndetse iyo twabuze kamwe bagatangira 5. Urumva niba abaturage bavuga ngo ni mari yabuze nubwo leta izashyiraho inze ingamba zikomeye zo kugira ngo ruhingwe nabemewe kandi rucungwe ntihazabura urusohoka ngo rujye muri abo barubuze ngo bari uko bakugenza ku biciro bihanitse.
Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga Faustin Ntezilyayo atangaza ko nubwo leta y'u Rwanda yemeye ko urumogi rwahingwa mu gihugu mu mategeko y'u Rwanda urumogi rufatwa nk'ikiyobyabwenge ndetse abarufatanywe baba barukoresha cyangwa bararuhinze batabyemerewe babihanirwa. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga Faustin Ntezilyayo yabwiye Ijwi rya Amerika ko gukoresha urumogi bizakomeza guhanwa.
Ibintu ni bibiri, kugihinga mu rwego guverinoma yavuze bikurikije ibyoherezwa mu mahanga. Icya kabiri, kuba kunywa urumogi ari icyaha. Icyaha nyine ni ukuvuga ngo ntabwo politike ya guverinoma yafashe hagari ukuvuga yuko kunywa urumogi atari icyaha. Kunywa urumogi ni icyaha gihanwa n'amategeko kandi kizagumya gukurikiranwa gihanwe n'amategeko. Guhinga cannabis kugira ngo bayohereze nk'igihingwa cyoherezwa mu mahanga hari amabwiriza nk'uko nabibabwiye na RDB yahise ishyira hanze kugira ngo akurikizwe.
Minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel yasobanuye ko urumogi rusanzwe rwifashishwa mu gukora imiti yifashishwa ku ndwara zinyuranye, u Rwanda rukaba rwifuza kugira uruhare mu kugeza iki gihingwa ku isoko mpuzamahanga.
Ni bimera byifashishwa mu gukora imiti yifashishwa mu kurwanya cyangwa se mu kuvura abarwayi bafite uburibwe bukabije, imiti yifashishwa mu gufasha abantu bafite ibibazo byo mu buzima bwo mu mutwe ku buryo bakenera ko iyo miti idasanzwe nabo bayibona. Twari dusanzwe rero twitumiza hanze ariko turashaka natwe kugira uruhare mu gutanga ibyangombwa kugira ngo ibigo by'ubushakashatsi ndetse n'ibigo bikora imiti nk'iyo ngiyo tubiha ibyo bakeneye kugira ngo bakore iyo miti kandi tuninjize amafaranga.
Amabwiriza yasohowe n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB agaragaza ko hazagenwa amabwiriza akomeye haba mu buryo bw'amategeko n'umutekano waho ibyo bimera bizajya bihingwa. RDB igaragaza kandi ko ubu buhinzi buzakorwa n'abantu babiherewe uburenganzira. Nta mazina y'abantu baba baratangiye kugaragaza nk'abifuza kwinjira muri ubwo buhinzi yagaragajwe, gusa icyo RDB imaze gusobanura ni inyungu z'amafaranga igihugu gishobora kuzakura muri iki gihingwa. Kugezwaho ubu buhinzi buzakorerwa ntiharatangazwa, gusa RDB isobanura ko buzakorerwa ahantu hihariye harinzwe ku buryo bukomeye, ku buryo bitazashoboka ko urumogi rugera mu baturage. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, aho muri iki gihe hakomeje kuvuga ubushake mu guteza imbere umwana w'umukobwa ku rwego rumwe n'urw'umuhungu binyuze mu bumenyi. Gusa amwe mu mashyirahamwe muri icyo gihugu akabona ko imbogamizi zikiri zose. Iyi ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Turayisomerwa na Desire Hatungimana, i Kigali mu Rwanda.
Umwigeme w'umurundi kazi aracahabwa ikibanza cy'umuzenzanzwe mu kibano. Umurundi kazi wakarangana cyane cyane uhagati mu gihugu n'ushika mu rugo imbere y'uko inka zitaha, mu gihe yagize ibikorwa vyo ku musozi bimufatira, kuko ahanini niwe bazi ibikorwa vyose vyo mu nzu, twovuga nk'ibijanye n'isuku hamwe n'ivyo kurondera ibifungurwa. Ariko rero ivyo bimubera inzitizi kugira ashobore kwegera abandi bari kugira arahura ubwenge bw'icyo kwimarira mu kwiteza imbere. Umwe mu bigeme bo mu ntara ya Mwaro yayaze n'isoko ryacu ari mu babitwiganira.
Hariho imico usanga isubiza inyuma umwana w'umwigeme, aho adashaka kuja mu migwi nk'abandi, yaba iyo kwisumamwo, yaba imigwi y'ivya politike. Umwigeme wo mu rundi kazi hariho ukuntu usanga kumigwa abavyeyi canke ukibano ntibabibone neza. Ivyo ni kimwe mu bituma umwigeme wo mu rundi kazi adatera imbere. Twovuga kandi n'ibindi mu mashuri ugasanga ntibamushize imbere, bashize imbere umusaza we, niwe umenga yo kwiga amashuri menshi akagera kure, canke niwe afise ijambo rinini mu muryango canke mu kibano. Rero izo ni ingorane zitasanzwe, kuko umwigeme nawe aca yumva mu mutima wiwe ko ashizwe inyuma, nawe ntaheze ngo agire ukumva mu mutima ko hari icyo ashoboye, ahubwo mu mutima we kumva ko ataca ashoboye, ahubwo yigijwe inyuma cyane.
Mu gihe uburimyi buri mu bigize umutahe nyamukuru muri rusange ku munyagihugu wo mu gihugu hagati kugira ashobore kwiteza imbere, abigeme mu ntara za Karusi baridogera abavyeyi ko batabafata cyo kimwe n'abahungu mu bijanye no guhabwa icibare ari ryo tongo ryo kurimamwo kugira baronka amafaranga bashobora gushingisha umutahe mu bindi.
Umukobwa ahubwo nta n'ijambo na rimwe afise. Uri umukobwa ikarusi ubwiye umuvyeyi ati mpaka kabi nkore, umuvyeyi ntashobora kuguha, usanga ahubwo umuhungu ariwe afise ijambo, ugasanga nyene ihohoterwa nyene ikarusi kumwigeme rirahari.
Amatohoza yigeze gukorwa n'ishirahamwe ryishinze gukangurira abantu guhindura ingendo parsem mu mwaka w'2018 yerekana ko ugwaruka rugizwe n'abahungu hamwe n'abigeme utagira akazi mu gisagara cha Bujumbura ruri ku bice 60% nayo hagati mu gihugu rugaharwa ku bice 55%. Kubw'ivyo hari abigeme bigwana ko bakarengera ivyo byo gukumigwa n'imico mu gukora ubuzi busa n'ubwahariwe abagabo. Grace ni neza akora akazi ko kunguruza abantu n'ipikipiki mu ntara ya Kirundo.
Mu kibano nibiba vyoroshe kubera yuko baba bakubona umengo uriko kenshi bacavuga ngo wigize umuhungu ngo nabwo uri kwigira nk'umukobwa nk'abandi, ariko ugumye wumviza abantu bavuga nta namwe wogera kubera n'ubuzima bwiwe uri kurironderera, hanyuma abantu bazoguma bavuga naho kwitonda gute abantu baguma bavuga. Rero jewe nacafata ati je nshaka gushika kuki mu buzima bwanje, hanyuma ivyo abandi baba ko baravuga mu kibano jewe nkihorera hama ngakora ivyo mbwizo gukora atwara iyo moto. Kandi kintu nasanze gitangaje ugitangura kwitwara abantu bashaka gutwega n'ivyo, ariko mu nyuma basigara bipfuza kumera nkawe.
Mwishyirahamwe gishinze guteza imbere umwigeme mu Burundi APFB bavuga ko no mu bigeme bafise impamyabushobozi ko kuronka akazi bitoroshe. Urongoye igisata cy'iryo shyirahamwe muri zone Musaga, Jocelyne Bigirimana, avuga ko bataronswe ubuzi cyo kimwe n'abahungu.
Abigeme benshi barabura ubuzi ku mpamvu yuko dufate nk'ubu dufate dufise nk'ishyirahamwe twebwe twarashinze uruganda dufate n'uruganda kubaka umukobwa hariho ubuzi badashobora kumuhereza kubera iki bavuga ngo ejo ngo azotwarinda amare amezi atatu ataravyara ace yongera yandabiri yavyaye urumva bwa buzi bwacu buzoba buri ko burasubira inyuma biramukora ko kubera iki niwe mukenyezi wejo nimba numunsi umwigeme yabuze uruhusha rwo kuja mu ishure canke kwambara neza canke gukuronka akazi ejo ntazobwa umukenyezi witeka wa mukenyezi ubona ugashimagiza wa mukenyezi ashobora guserukira igihugu muri iki canke kiri
nubwo mu mashuri abigeme n'abahungu barekuriye kwiga ibisata bimwe ku rubuga rw'akazi birashika abigeme ntibemerwe cyo kimwe n'abahungu Arlette Kaneza numwe muri abo bigeme babahinga mu kubaka amazu
uko harahugenda ukadodora umubwiye ko urumuhinga akabona urumwigeme canke urumufasoni cyangwa ati nukuri murakoze tuzokurondera hanyuma mbwa bashatse kubwira ati ntavyo woshobora abariko arandira ngene akwikura mu bukebuke
hambavu yizongorane haracibonekeza abana babigeme bakugwa mu ishuri kubera ubukene bwo mu miryango umwe mu bigeme bo mu ntara ya Cibitoke atwiganira ko bamukuye mu ishuri ari mu mwaka wa gatatu w'amashuri y'intango kugira rere batoyi biwe inyuma yaho nyina yitavye imana
oya je nagiye ku ishuri nyuma gatatu
ubico gihe nakandi kazi wakora
naguma ngaho nyene ndere umwana n'unyene ndaje mu murima amaje nyene gukura azandaje mu murima gukora udandaza nyene no kurima mwanya umwe kaje udandaza undi mwanya ukaje gukora kugira nyene imana ne yabikora ndo nkagataye kanini hama nange nyere imbere nk'abandi
retira amaze kwemeza amategeko amwamwe akingira inyungu n'agateka k'umukenyezi kerekeye kandi umwigeme aha tukavuga nk'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 2022 nyakanga mwaka 2016 rikinga ligahana ama bafatira ku gitsina mu ngingo yaryo y'umunani rivuga ko mu mashuri umwigeme ategerezwa kwigishwa ku rugero rumwe n'abahungu iyo ngingo ihamagarira abavyeyi guha uburenganzira bungana abahungu n'abigeme kujanye no gushyirwa mu mashuri umushingwa manza Albert Arakaza avuga ko abavyeyi basabwa gutanga amahigwe yo kwiga ku bibondo bibarutse atamwana n'ikinono.
Itegeko ni kugira ngo ntihagire umwana w'umukobwa n'umwe abura amahigwe y'ukwiga kandi ashaka kwiga. Ntihagire umwana w'umuhungu n'umwe yakwa amahigwe y'ukwiga kandi ashaka kwiga. Ibindi ni abaca babihemiriza abavyeyi. Aha cancane ngo rero umunani yerekeye abavyeyi kugira ngo babahe amahigwe amwe mu kubafasha kuronswa uburenganzira bwo guca ku ishuri.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme mu Burundi wahimbarijwe kuri uwa mbere muri komine Mpanda y'intara ya Bubanza ku Civugo samiriza ijwi dushigikira iterambere rirama ry'umwigeme w'u Burundi kazi.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tugume mu Burundi aho ihuriro seforo ry'amashyaka atavuga rumwe na leta ryemeje guharanira yubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha rimaze iminsi rivugwamo kutumvikana no kurwanira ubuyobozi kw'abarigize. Ugenzi wacu Frederic Nkundikije ejo yavuganye na Emmanuel Ndereyimana umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru waryo. Ndereyimana aratangira asobanura ukuntu iryo huriro ryifashe muri iki gihe.
Mubisanzwe icuka kibi cyatanguye ku bitariki bibiri z'ukumunani aho uwo turi kumwe mu runani yahora ari umuvugizi Jeremy Minani yandika urwandiko amenyesha leta y'u Burundi ko mu mezi abiri batisubiye ko ngo bikubita agashi ko azobatera sinzi kubwo rwandiko mwabumvise akoresheje umuheto. Hanyuma twebwe rero tuca turabona tuti uyu muntu adushize mu mutego turakora inama turamubwira tuti ibyo bintu uhejeje gushika gutangariza Abarundi n'amakungu ntawe mwabivuganye kuko twebwe turi urunani rukeneye impinduka mu Burundi ruciye mu nzira za politiki na diplomasi nta bintu byo gufata umuheto twe duharanira. Hanyuma ca tuhitamo kumukura kuba umuvugizi kuko ni ibintu byari bigiye kudukwegera urabona na leta y'u Burundi ishobora guca ifatiraho iki ba bantu bariko bakoresha ingufu z'umuheto n'ibiki kugira ngo dufatirwe ibihano ku rwego rw'amakungu n'abandi bose baba bumva urunani rwacu nyine bari bategereye atari ko kimwe.
Jeremy Minani mwamukuriye mu nama nkuru y'urunani
twamukuye ku giti cy'umuvugizi twabatse inama ikoranye baca bashinga icyo gikorwa jewe nka umuvugizi wa Sefora Rushi ubwo rero ejo bundi ahindutse ukoreye inama yo guhindura biro isanzwe itwara Sefora Rushi kuko ikiringo cyayo byicara kirangiye aho itwagwa na perezida mu rwengezo Shobino niho twari dukwiye turi 12 koromu yari ikwiye hanyuma turiga ingene amategeko avuga ingene twosubiriza uwahahora usanga ingingo ya 16 article 16 hari ibintu bifobetse ukuntu uvuga ngo ibintu byo gusubiriza uwahahora biciye muri ordre alphabetique
mu majambo make murashaka kutubwira abategetsi bagize ubwo runani
urunani muri uwo mwanya rutwagwa na bamvuga inyumvira Federico icegera ciwe akaba uwitwa Rwigemera Jean Bosco na jewende imana Emmanuel nkaba ni secretaire general nkasubira nkaba n'umuvugizi mu gihe rero twari ko dutunganya iyo nama gutyo ngo tugire icyo gushikako bari isohoye mu nama ari batanu Jeremy arasohoka mu nama ndayikengurukiye asiga avuze ko atanze imihoho ku giti ciwe cya secretaire general hanyuma tubona bagiye ari batanu ariko amategeko araturekurira kubandanya turi indwi muri abo indwi twarabandanije ibikorwa nk'uko amategeko abiturekurira hanyuma tuca tubicisha mu matora rero haratowe bamvuga inyumvira ya perezida Rwigemera be icegera na jewe n'umuvugizi na secretaire general
umuntu arashaka kuvuga muri iki gihe ko ashobora kuba ari Seforo zibiri abo bashyira ntahe ntibashobora kuba bari kurashinga Seforo yabo nabo aho nuvuga Minani Jeremy na Jean Bosco ndayikengurukiye
mu bisanzwe bo bari cyane bahengamiye cyane mu bintu byo gukoresha ingufu ibigwanisho nta Seforo ikoresha ingufu n'ibigwanisho ibaho ibyo bakoze ahubwo tuca tubona umengo ibintu ariko barakoreshwa n'ubutegetsi bwa Bujumbura kuko ibintu baje gukora muri Seforo Arusha tubona ko ahubwo ari ibisigarira by'abari basigaye igihe basambura penare nibo bari baje rero kudutengora duhiriwe duhishije rero ko baraye bikuyemo Seforo twe tugiye kubandanya ibikorwa ibyo byabo bishyizemo byo gushaka gukora bakoresheje umuheto babikore ariko ntibakabyitirire Seforo urumva abantu nubu rero muri Seforo Arusha twe dufata yuko ko bikuye mu nama bakagenda ntibakiri muri Seforo baragiye ibyo bindi barimwo iruhande ibikorwa tutazi dutangazwa gusa nuko tubona bariko bariyitirira ibikorwa bya Seforo Arusha bakoze ibindi biro iruhande urumva n'ibintu byo gutoba byo kuba barasamaza abantu ariko twebwe muri Seforo Arusha turi ku kivi turiko turakora ukuri kwamye twebwe Seforo Arusha turi ku kivi abarundi babyumve amakungu abyumve ntacahindutse abo biyaducije ubwo kumbure bagikubita agashi basubire baje kumurongo
ikivi cy'urunani Seforo ntigishobora kuba cyarataye agaciro muri iki gihe hari leta nshasha mu Burundi
ahubwo ubu niho ibikorwa bikomeye rya leta nshasha muri azi kwiri mu makanda y'uwahora atwara igihugu ariwe Nyakwigendera Nkurunziza amabitwa yatumye tukora uru runani ngo tubabe ko ibintu byogaruka itoto mu Burundi usubije amasezerano ya Arusha ngo asubire atubere icumu twishimikije kugira ngo igihugu kigende neza murabona ko amabi akibandanya ahubwo ubu niho tugiye nyine kubikenyera ngo zigume kugira ngo turabe ko agateka kazina muntu mu Burundi kosubira kakagarukirwa
Emmanuel Ndereyimana umuvugizi urunani Seforo Arusha mukaba kandi n'umunyamabanga ubwo runani murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ejo bya mega
murakoze namwe bwana mwenyesha makuru
Emmanuel Ndereyimana umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro Seforo mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri iki gitondo naha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwari mwakurikiye nshimiye n'abagenzi banje bamfashije kuyategura yarahagarariwe na Frederic Nkundikije yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala yendi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.